Afrika kubiyoya ya hozo ya rongo ya Burundi ubu wakava inu mwe muryango umwe bwa Afrika mukarere ka Sahel ni gihugu cha Mali ni waza kwisonga ryabakiri umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose iruhande yiwe hari kandi ndabamwe mu bahozo yarabategetse mu nzego zo hejuru nka Libya baronyeretse yigeze kurongo inama nkinguza amateka Alphonse Marie Kadege yahozo yari cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Alfred Nkurunziza yigeze kumushikanganje ukwivuna abansi akaba muramu wa Kadege hamwe nabandi basirikare n'abajandarume b'intwaza ngabo cy'ico coro bahoze mu gisirikare cya kera kizuna Extrab imbere yuko kivangwa n'imigwi yagwanye ubutegetsi yayiziziwe n'abahutu mu gihe cyo cyari kiganjemo abatutsi Sentare nta inyuzwa y'u Burundi yabagirije ibyaha bitatu nyamukuru ukwica umukuru w'igihugu ugutembagaza ubutegetsi bw'igihugu hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu umugwi wa kabiri ugizwe n'abantu batatu barimo Bernard Busokoza yigeze nawe nyene kubicegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu hagati y'ukwezi kw'icumi 2013 no kwa kabiri 2014 banishijwe mu nyororo w'imyaka 20 bagirijwe gufatanya n'uwa mbere ibyaha wakurikiranywe ko umuntu umwe gusa mu bakurikiranwa muri dosiye y'urupfu rwa Amerika Honda Daye niwe yejejwe ni Antoine Nduwayo yigeze kumushikanganje wa mbere hagati y'ukwa kabiri 1995 n'ukwindwi 1996 akaba yavuye mu mabanga atanze imihoho inyuma yaho president Sylvestre Ntibantunganya akomborewe na Pierre Buyoya umugwi wa mbere kandi hejuru y'ugufungwa wo guherayo Sentare yawatse indishi y'akababaro n'ijumbusho igera ku miliyari 102 imiliyoni 931 2,775 mafaranga y'amarundi abakurikiranwa bose mu rubanza rwa president Ndadaye basa nuko bari hanze y'igihugu batanu bonyine kuri 71 nibo bari bamaze iminsi baburanishwa bagizwe gusa n'intwaza ngabo zo mu gisirikare zari zifite amabanga atandukanye mu 1993 igihe Ndadaye yicwa umwe muri bo yaburana yidegembye kwa 18 ukwezi kw'icyenda guheze urubanza rwabo niho rwari rwagiye mu mwiherero bose bahakanye ibyo bagirizwa mbere ababunganira mu mategeko babwiye Sentare ko mu byaha bakurikiranwa ko byashyizwe mu by'abarundi bumvikanye ko guhana kw'ikigongwe cy'ikivunga aho basinye amasezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara mu mwaka w'2000 umunyamategeko Jean-Pierre Bigirimana akurikirana ibibazo by'u Burundi n'akarere k'ibiyaga binini yamenyesha ko runo rubanza runyegeje imbo za politike yabitwiganiye mu kiganiro cyo kuri telefone ya Hajj ujya Amerika
umugambo uri ku butegetsi CNDD wabonye ko ufite ingorane z'ukwemerwa mu gihugu bariko baca mu nzira no mu byatsi bikunde baronke ibintu byotuma abanyagihugu cyane b'abahutu basubira gukunda kwemera uwo mugambwe kuva muri 2015 uri kwazana injyane z'amoko mu kugomba gutoteza abahoze mu gisoda cya kera bikaba bijanye n'imvo za politike ikindi gituma tuvuga yuko urubanza rwereke cyane imvo za politike nuko mu masezerano y'Arusha hari inzira yari yatanzwe yotuma ibyaha byakozwe mu myaka iheze bitashoboye guhanwa bishobora kuronka umuti iyo nzira yari yuko hashyirwaho ibijyanye n'ubutungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara
ariko Meta Bigirimana yemeza ko bakoze ibyaha muri kahise na cyane cyane abagize uruhara mu yicwa rya Ndadaye bategerezwa guhanwa
icyo bikoze turazi yuko Mekiro Ndadaye hari habamugandaguye kandi yuko haboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimo ahubwo ni ikintu cyiza cyane nibyo twama dusaba ubutungane twiteze ni ubutungane buzoza bwerekana ibyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa ntibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe bufata akantu kamwe mu bintu byinshi tufata yuko ari kugomba kujyanisha abarundi bakoresheje imvo z'ubwoko tukibaza ko ari urubanza bitebuke ruzosubirwamo kandi rukarubanza ruteza kuzocibwa hisunzwe mu mategeko n'ibindi bihe uburundi bwagiye buracamo bigoye nabyo nyine umuntu atokwirengagiza
Melchior Ndadaye niwe perezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zaje inyuma y'ihikwa ry'ubutegetsi zakurikiranye kuva mu 1972 inyuma y'urupfu rwe kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka 10 irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'icyo gihe onu ivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000 eroje wika neza iruja Amerika.